bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muteze amatwi ibiganiro by'uno mwanya hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe. Ikaze kuri mwese. Uyu numwe mu bavyeyi bo muri commune Rumonge intara ya Rumonge nyene mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo c'amashure asaba abanyeshuri amafaranga ku gasakisaki ishavuriraniga ku bavyeyi bavuganye n'ijwi rya Amerika mu buyobozi bw'indero bagabisha abanyeshuri abigisha bazobandanya bayatoza. Turabigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Liberia George Weah yatangaje kuno wa mbere ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro hagakuramwa agace kavuga ko gutanga ubwenegihugu ufatiye ku rukoba yongera yigabaniriza umushahara ku bice bigera kuri 25% kwijana ugeranije nayo yarahembwa. George Weah yatanguye amabanga yo kurongora Liberia ku itariki ya 22 za kuno kwezi kwa mbere. Mu ijambo yari yashikirije imbere ya Sena n'inama nshingamateka, perezida George Weah yavuze ko bidakwiye ko haba ivangura rifatiye ku rukoba. Uwo mukuru w'igihugu mushasha yongeye kandi anegura yivuye inyuma abanyamahanga batemeregwa kugira amatungo kubwiwe ngo vyatumye batiyumvamwo igihugu ca Liberia. Weya havuga ko atumva ico tuma abanyamahanga batemeregwa kugira ubwenegihugu bubiri mu gihe abanyaliberia bahunze intambara zo myaka ya 1989 n'2003 bahawe ubwenegihugu mu bihugu bitandukanye nye vyo kwisi yose. Kumugabane wa Amerika, Leta Zunze za Amerika kuno wa mbere yakuyeho itegeko ryari ryafatiwe abanyagihugu bava mu bihugu 11 ribabuza kwinjira ku butaka bwa Amerika, ariko ico gihugu congereza ibisabwa kugira ngo bemeregwe kwinjira nkuko vyashikirijwe na Departement y'umutekano mu gihugu. Hagati mu itangazo ryasohotse jo ku muhingamo, abategetsi ntibavuze urutonde rw'ivyo bihugu vyegwa n'iyo ngingo, yamara bishobora kuba ari Misiri, Irani, Iraki, Liberia, Mali, Korea ya Ruguru, Somalia, Sudani epfo, Sudani ya Ruguru, hamwe na Siria, Yemen, nkuko bivugwa n'amashamwe yita ku mpunzi. Abategetsi ba Amerika batangaje kandi ko bagiye gukomeza umutekano mu gihugu no gufata ingingo zikomeye mu gusuzuma bikomeye abasaba ubuhungiro no kuzoza baratangaza urutonde rw'ibihugu biteye amakenga hamwe no guhitamo impunzi Amerika izokwakira. Inama ya ONU jejeje ya mahoro n'umutekano ku isi yaneguye yivuye inyuma igitero cakozwe n'inteko za cakorewe inteko za ONU muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cabaye kwa 27 kwezi kwa mbere gihitana umusirikare umwe yamuka muri Pakistan icongera gikomeretsa n'uyundi umwe ari mu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu. Mu itangazo ryasohotse ejo kuwa mbere, abagize ako kanama ka ONU kajeje umutekano n'amahoro ku isi bahojeje imiryango yabuze, umuryango wabuze abategetsi ba Pakistan hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU bongera bipfuriza ugukira n'ingoga uyu musirikare wundi yakomeretse. Baneguye ibitero vyose canke ugusotora bikorwa na MONUSCO, bongera bibutsa ko bikorerwa MONUSCO muri antunga, bongera bibutsa ko ibitero vyose bikorerwa abasirikare bahungabunga umutekano bishobora gushirwa mu vyaha vy'intambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi, mutwumva muri kugataka ku Rwanda, twizere ko muri amahoro. Muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 3, ahandi mushobora kumva iradio mukunda ni kuri wezi 3 akaburungu radio ya Truveo akaburungu.com. Radio ya Amerika turi no kuri Facebook, adresse ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheka z'incuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turaja mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara aho ruriko ruraburana bimwe mu matungo yago ariko imbere yaho tubanze tunyarukire muri commune n'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi riniga ku bavyeyi n'abibondo batozwa amafaranga ku gasaki saki ayo mafaranga ngo ajeje kunganira amashuri amwamwe ariko baba bavyeyi baba n'abanyeshuri nta numwe atahura igituma amafaranga atozwa mu buyobozi bw'intara mu byerekeye indero muri commune ya Rumonge baragabisha ko umwana wese yiga kwa gusa amahera yaramukatoje bikaba mu mvikano umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rumonge Alain Yves Irankunda yaraducukumburiye
Ayo mafaranga atumwa bo bana ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ubwo buryo buvugwa ko bugenewe kugura imikubuzo hamwe no gusahiriza ibikorwa by'amashure birashika bakabutangishwa akarenga kabiri mu kwezi nk'uko bavyeyi ubwabo bavyemeza
je n'izungwane rero dufise hensi n'icyo gituma bona bana ikibazo n'ikibazo kigoye ni kuva kera ko turuhura umuzigo ariko ubu kwanza ko turuhura bitaravyiyongera baramaze kuva mu mashure uri nibiga hari abana basika batandatu bose batiga ko abana biga kubuntu mugacu biravese kubuntu kuko ni amashure menshi usanga bigacha bisaba bajya bayobozi ko ba sama hera 2005 ibihumbi 2 bitatu uko abana nuko bashabirukana bamaze kwirukana kabiri gatatu bisaba yuko wa mwana goma muhira
umwana buze ubwo buryo niyemererwa kwinjira mu ishure iyo kabinkurikizi ko umunyeshure Bishika kagaruka bagenziwe bamusize mu vyigwa Aristide niyo kindi aritanga kwa karorero.
Bakunda kudutunga naya rose nyene cyangwa mangenda bakagoma bandika deni. Ahora banyirukana bambwira ngo genda uyarondere hamutoka ruko yaza. Gacusanga nasubi inyuma ngenda subira inyuma. Mu mutwe cambura nikintu na kimwe. Cyanyene nja mu bandi nyene nkababaza ibyo bize. Base kumbarira nyene acandaba mu gitabo ibyo baciyemo no mu ikaye y'uwundi mugenzi binyorohera nk'ubu mwarimu atabarasiguye
bamwe mu bayobozi b'amashure ari nabo bagirizwa baremera ko ubwo buryo babusaba abana b'abanyeshure yamara ko baba bagiye inama n'abaserukira abavyeyi ku kibazo cy'uko izo ngingo bazifata batagize inama ya bose ihuza abavyeyi umwe mu bayobozi Emmanuel Ngendakuriyo w'ishure shingiro rya Rukinga ya mbere yisigura avuga ati
abo bavyeyi bidoga nabadashika ku ishure ngo banabaze nizo ngorane ziba ziri ku ishure canke mu manama iba yikorera vugwayo komite shingwa shure ibiri kwiravuga yo yikurikiranira hafi ibikorwa by'iyo shure n'iyo ntererano aba komite iba yasavye kugira ngo bakore ibyo bikorwa by'iterambere by'iyo shure kosanga barakwiga amaguru ubundi bwo bwo turazi neza ko abavyeyi bamwe bibigaba ivyo navyo urumva nkatwe turabayobozi biradutera makenga kuko tuvuga tuti byari byiza yuko iyo umuyobozi atumye ko umuvyeyi ahubwo ko umuvyeyi yo kwihuta kuko nashane cyane indero y'abana tuba tuyisangiye twese
muri DPE ubugenduzi bw'indero mu ntara ya Rumonge buvuga ko butarota bwihanganira abo bayobozi na cyane cyane mu gihe babikora badakurikije amategeko Adrien Sawushimike arongoye ubwo bugenduzi akamenyesha ko uwamatohoza azogaragara ko yatishije ahiwe azokugwa mu mabanga y'ubuyobozi bw'ishure ubutarariye
bubu abantu batavyumva tugomba kugira nabo bumve cyangwa iteko kandi sanzwe ririho nibaza yuko uba mwiza bazobona ivyamwa wamwe niho bazubaka umuti mwiza mu mashuri singiro bari hamahera nokora yuko ibyo bintu n'umugambi wa leta yuko kiza kwatanga amahera kikazirizwa mugabo ariho mu bikorwa bya misi yose nk'ukubaka amashuri abararira amashuri abita abanyezamu bitkenerwa amahera umuyobozi agirana inama n'abavyeyi bose bagasiriramwo n'ubutwari intwaro abo bikurikirana hanyuma bakabona kumenya ingene amaraba yatanga mugabe ikintu noshiramo mbona kibaza ko ni abasekuye abavyeyi batakoresha amategeko bajejwe ukwari baca bakoresha ibindi bavuga ina n'umuyobozi
ubwo bugenduzi bw'amashure mu ntara Rumonge buhamagarira kandi abavyeyi barere mu mashure shingiro atandukanye gushengeza abayobozi bafata izo ngingo zo gusaba uburyo abana babo mu ntwaro batabizi ico bikoze abavyeyi basabwa nabone kama bitaba amanama atumwe ko n'abayobozi b'amashure kugira ngo ingingo zose zifatwe bazumvikanye ko mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alan Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ikigali mu Rwanda naho hariko habera urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ku matungo. Uyo muryango wemeza ko yanyazwe. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuye ariko akurikirana ivy'uruno rubanza. Asumta, go rubanza rushingiye kuki? Hama ayo matungo vyifashe gute?
Urakoze cyane Diane. Uru rubanza rushingiye ku ruganda Premier Tobacco Company, uruganda rwakoraga itabi rw'uyu muryango rwafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro. Bavuga ko hari ibikoresho by'uru ruganda byafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kubera umwenda uru ruganda rwari rubereyemo Rwanda Revenue Authority.
Muri kano kanya tuvugana none gasum tugo rubanza rugezehe, hari kiramenyekana rwavugiwemo ibiki?
Muri aka kanya tuvugana impande zombi zirimo kwisobanura. Abunganira umuryango wa Rwigara barimo gusobanura bati ntabwo byari ngombwa ko iyo mufunze ibikoresho dukoresha ntabwo dushobora gukomeza gukora, kubera ko nyine nk'ubu baravuga bati mwafunze itabi twari tumaze gukora, mufunga ibikoresho twagombaga gukoramo irindi itabi ritararangira. Icyo gihe se niba mubifunze tuzakomeza gukora gute? Ese tuzishyura iki kandi ibintu byose byacu bifunze? Kode Devine igasobanura iti ntabwo tugize dufunga uruganda rwose rwacyakora. Bati icyo twafunze ni itabi ryarangiye, ariko abandi bakavuga bati mwarabifunze kuko n'uburinzi buhari ni ubwa Rwanda Revenue Authority. Bakanavuga bati niba muvuga ngo muzishyura iki haciye amezi arindwi mufungiranye ibintu, birashoboka ko byanarangije no gupfa.
Abakozi bakora muri urwo ruganda kuri uno mwango kuri ano masaha barihe barabandanya batonda canke byifashe gute?
Abakozi kuri imbaza, abakozi bamaze amezi arindwi nabo badakora. Ubu nabahubwo baje mu rukiko bicaye ari benshi cyane, barimo gukurikirana uko urubanza rugenda, wenda hari bizeye ko hari umwanzuro wavamo wazatuma basubira mu kazi. Rero nabo ibyo ngibyo ni nabyo iyi sosiyete ivuga iti ni igihombo, uruganda rwagize igihombo kinini. Bakanavuga bati na leta yagize igihombo kuko hari imisoro yavaga muri uru ruganda yasorerwaga leta. Uyu munsi yavuga ko iyo misoro itagikora kuko nyine uruganda rudakora.
Asumta, sindagufatire cyane kuko tugukuye muri urwo rubanza rutarahera, tukure kubandanya urukurikira ha mutwemere ko tuzakurikira amasaha, tuzagusubira amasaha imbere utubwire ibyaruvuyemo.
Yego rwose.
Mukiyago cabandongoye amashengero n'amadini no munsi n'igice ca kabiri kuvyerekeye uruhara rw'izo ndongozi mu gihe c'amatora. Duhikaze mgenzi wacu Diane Ndonse yaremesheje ikiganiro igice ca kabiri cuno munsi i Bujumbura.
Patiri Nicitereze Lambert, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi, turabaramukije.
Ndabaramukije, nkaba ndabashimiye ko mwongeye kumpamagara muntumira muri kino kiganiro.
Wakire na Sheikh Kajandi arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi, namwe bwe turabaramukije.
Ego amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye kubona mwantumiye muri iki kiganiro.
Kwibutsa abatwumviriza ko muriko mwumviriza ijwi rya Amerika, tubibutsa kandi ko mu kiganiro giheruka twavuze kubijanye n'ikibanza abarongoye amadini n'amasengero baha ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu bya politiki. Uyu munsi turakibandanya aho mu gice cya kabiri tuza kuvuga kubijanye n'intambamye bahura kugira ngo ntibashikane intererano yabo kure mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu na cyane cyane mu bya politiki. Patiri Nicitereze Lambert, mu kiganiro giheruka mwaravuze yuko muha ikibanza ubuzima bw'igihugu muri byo bya politiki kuko abo musanzwe murongoye basanzwe bari muri ubwo buzima bwa politiki nyene. Mbega hari ingorane muhura, hari intambamye muhura kugira ngo igikorwa cyane iyo ntererano yanyu ntishike aho mwifuza?
Mbanze nibutse muri make politike icaricyo kuko akenshi ntituvyumva kumwe. Nukumenya yuko nkuko abahinga babivuga, politike ni uburyo bwo gutunganya igihugu. novuga ubutunganiza abanyagihugu none rero mu butumwa bw'Eklezia birumvikana yuko iriheze igafasha mu gutunganiza abanyagihugu kuberako Eklezia yitwararika kurondera ineza ineza ya bose no boneraho no kwibutsa ibyo inama y'abepiskopi yadushikirije unyigisho yashikirije mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze yatubwiye ati twigishije rero ibijanye n'imibano y'abantu eka mbere n'umuco w'inyigisho yacu ugashwara mu byerekeye politike ntituba dutaye umurongo kandi ntituba twisutse mu bitaturaba urumva rero yuko ubutumwa abagomba bavuga bati Ekleziya ngo igume yiyugaranye mu isengero iryo jambo ry'Imana ikaheza imenyesha mu kureremba hejuru itazira doma kuru toke
itaroranisha n'ubuzima abayemo
egome urumva yuko iyo jambo ry'Imana nitwa baturiko turagigisha dufate nka karorero dufate nk'abantu ubusuma by'imonogoje hanyuma aba Kristo baraje mu misa uri kurigisha jambo ry'Imana ntureka kudoma kuru toke igicumuro cy'ubusuma hanyuma ntureka kandi kwiguca uje mikira no ku mabyizwa y'Imana urumva rero yuko ijambo ry'Imana twigisha tubwirizwa kuri roranisha kuri nywanisha n'ubuzima bw'abanyagihugu
ego mukiraho reka tubanze duhe ijambo Sheikh Sadika Jandi nawe atubwire mbiga mwebwe namwe iyo ibya politiki mu biha ikibanza kingana gute namwe murabiroranisha n'ubuzima abanyedini banyu musano murongo babayemo
nka twebwe mu muryango w'abisha mu Burundi komibu cyo dukora ni impanuro twisunze ijambo ry'Imana n'inyigisho z'Imana
mukiraho nta ntambamye muhora muhura kugira ngo ntimushika mwifuza gushika none muri yo ntererano yanyu mutanga
ego muri yo ntererano jewe nta ntambamye mbona zidutuma tudashobora gushika aho dushaka kubera yuko igihugu cyacu nkuko tubibona turabona ko igihugu kiri muri demokarasi nta muntu numwe yimwa ijambo kubera iyo usabye imibonano mu nzego zitandukanye baratworohereza tukazibaha mbere no mu manama mwamwe ya politike bakadutumira badutumiye cyo kuvuga tuba tugiye gukina politike tuba tugiye gusukamwo mabisi kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ariyo yaturemye kandi ariyo yaduhaye amategeko duteza kugendera amategeko y'Imana n'amategeko y'Imana arabuza gutoteza ikiremwa cy'Imana amateko y'Imana akongera akatubwira twame twigisha duhanura urukundo duhanura ubumwe duhanura ugufashanya gutyo n'iryo jambo ry'Imana hakuru dukoresha imbere y'abanyepolitiki kirazira yuko twinjira cyane muri politiki twinjiramwo kumbure iyo tubona ibintu bitifashe neza gutyo rero
nka karoro nk'ibi bishaka kuba bitameze neza byo bari nk'ibi
haraho bishika ugasanga hari injyane z'imigambwe haraho bishika ugasanga abana bariya bariko baragwanira ushaka batware igihugu haraho bigomba guca mu ngimba haraho bigomba guca mu gukoresha abanyagihugu biciye mu ngwano ibi rero twebwe duca duhaguruka tugakoresha ijambo ry'Imana nta kindi gikoresho dufise nta kigwanisho dukoresha nta nicyo turi kuri gukoresha ariko ikigwanisho cacu nka twebwe muri Islam ni Quran hamwe n'inyigisho twarazwe n'intumwa yacu Muhammad mawo n'imigisha by'Imana bekuriwe
yego mbega abo murongoye murababwira muti mwebwe mufate uruhanduru canke nizo nyigisho mushira abarongoye abandi mu Rwanda
nakubye yuko kenshi mu misigiti dusigura ijambo ry'Imana yuko dusiguramwo urukundo tugasigura umubano mwiza none agateka kazi na muntu ariko ntitwigisha ngo genda ugire umugambwe wawe genda unyinyane kunuku ico kirazira ikazizwa mu madini yacu
mugamba cyangwa kuvuga muti biye mu byumvire cyangwa ibiye nkibibere ko idini ryacu ribijamo
urumva ntitwigisha yuko babivamwo mugabo tubigisha uburyo bwo kubijamo mu buryo bwiza kuko sagaseseshwa rumuri twama twavyumvise ma radio hirya no hino ushobora gusanga umuntu ariko yasomoza abantu ngo nimugire ukunuku ugasanga rero ivyo bintu bizanya kajagari mu gihugu
ico nagomba nongere ko byerekeye intambamye mwatubajije duhura kiriza ubwo butumwa jambo ry'Imana bw'inkuru nziza hariho izindi ntambamye zibiri nagomba kuvuga urabona yuko hariho abo babajejwe gutunganya iby'igihugu ari mu nzego za politike baba bashaka yuko amadini ashigikira canke yegamira uruhande urunuru kandi muzi yuko kubisanzwe ekrezi urabona twavuze yuko irondera ineza bose baba bo bari ku butegetsi canke abatari ku butegetsi baba bavuga rumwe canke batuvuga rumwe ekrezi irondera ineza abantu bose
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze yuko muhanura interano yanyu hanini ica mu guhanura canke igihugu cabahaye ikibanza kugira ngo mugire intererano yanyu muri ivyo vya politique mbega mugihe mwatanze intererano yanyu hama ntiyakigwe murarekuriwe kugira nko kugira nk'imyerekano mukavuga muti iki kintu twe twarakivuze ariko cyase gukurikiza hari ubundi buryo mushaka kwerekana yuko ikintu mutagishigikiye ko kuja mu ibarabara murabirekuriwe
kuja mu ibarabara siyo nyishu kuja mu ibarabara tubifata barakajagari ebye inyishu murasaba mubikishije haba mu nyandiko haba mu gusaba imibonano urabisaba kumbure gatoyi ubonye bitashobose solution yose kugumura abantu ngo tuje mwibarabara ubushumuri abantu mu ngorane
bashaka ko ari kugira ngo umuntu kwerekana ko birarekwe no mateka kwerekana
mu byindi ayo namateka nyamwe ya politike nakubwiye kumwe mu bya politike birarekwe mugabo mu byidini twebwe iwacu ndakwishura nk'idini y'ubwisilamu ivyo bintu twebwe ntitubirekuriwe kumbure ico turekuriwe byananiranye tuza gutera kamo nkuki wawe tugagusaba igiganiro tugatera kamo gusa kugira ngo tumvishe abantu uko ibi nibi bishoboka ibi nibi navyo bidashoboka
yego
nayo kuja mu ibarabara siyo nyishu
yego pati mwa muvuga kwiki
ico ndabivuga ko nuko uruhara rwa Kereziya nuko rondera amahoro aho mu gihugu ayo mahoro nayo twavuze yuko bica mu kubandanya twigisha duhanura hanyuma nabo baba babategetsi nabo nyine tukabahanura ibyo dushoboye byose mugabo rero nuko munya yuko ubutumwa bwa Kereziya mu isi ntibworoshe kandi noneho na Yesu wenyene mu buzima bwiwe ariko ashikiriza inkuru nziza ntiyamye yakigwa hariho nabaca nde bamutera amabuye gushikana aho bamwica ibyo byose nukubera batashime inyigisha ashikiriza kandi yigisha urukundo amahoro ubutungane ibyo byose no mu buzima rero bwa Kereziya si rimwe si kabiri itera kamo mugabo kandi ku bintu biboneka mugabo ntiyumvigwe ariko rero ntiheza ngo ice inuma ntiheza ngo inume kuko ntishobora kunuma iguma kujya kumuntu urabona umubyeyi kuko yegereza n'umubyeyi rero umwana naho agaba aguma amwiyegereza arondera uburyo bwose yonkereka inzira nziza Kereziya rero nayo iguma ica mu nzira nyinshi kandi izo nazo ni sinke yo byananiranye barasaba bakegera abo bategetsi ni myiza kugira ngo baronka akaryo ko gushikiriza iyo ntererano yabo igikuru nuko ndetse abo baba bajejwe tunganya iby'igihugu boza barumviriza impanuro n'amashengero kuko numuco baba bafise none rero baheze baze barabaha akaryo kuko babashikiriza icyo babona kibereye kugira ngo igihugu kirangwemo amahoro
mbega pati mwebwe mu nama y'abepiskopi ngaha mu Burundi mwakira gute imyerekano yagizwe n'inama y'abepiskopi mu gihugu kibanza cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza ikiringo cya Perezida Kabila
icyo kibazo mbajije ni kibazo cyo kwitondera ndetse nagomba nkosore isi inama y'abepiskopi yagize imyiyerekano byose ivyo byo twumvise ku binyamakuru nuko hariho abari mu mugwi w'abakristu bagize imyerekano y'amahoro bagize imyerekano y'amahoro hanyuma rero kejwe umutekano bacare barondera kubabuza babiyariramwo bashikano mu masengero bari gusenga ibyo urabona byabaye mu myerekano bari bagize itariki 3/1 Kigarama uyu mwaka uheze 2017 hanyuma hariho n'indi myerekano bagize itariki 21 z'uku kwezi kwa mbere hanyuma ikibabaje nuko mu gihe bariko baharanira amahoro baciye babiyariramwo kandi harabaye ibintu bibabaje cyane urabona yuko babasanze mu isengero hanyuma hari abapfuye abandi barakomereka nuko bwa yuko n'amasengero urumva yarahumanijwe urumva ibyo nubi byagetse ku rugero by'ukuri umuntu adashobora kutegera ni ibintu bibi rero ni ibintu bibi cyane kuko ni ku ruhande rumwe aba urumva buba si inama y'episkopi rero yagize imyereka
nyamuvuga kuri abakristo
n'abakristo ko nababyeye yuko umukristo wese n'umunyagihugu
ariko mengo harimo n'indongozi zabo zo muri katolika
umukristo n'umunyagihugu abandi hariho rero ibya aharanira ashobora rero nawe kubigaragaza
yego ndikuvuga n'abapatiri rero hagera igihe baba abanyagihugu bagashaka
kujya oya saba patiri kuko iyo tuvutse iyo urumva iyo harimo abepiskopi n'abapatiri biba bigiye mu rwego mu nzego mugabo si inzego rero zagiye ku rwego rw'ekleziya rwagiye ku mwibarabara oya n'abakristo mugabo ibyo baharanira urumva ni amahoro kugira ngo ibibazo bihari bitoregwe inyishu ibyo navyo rero urabona abantu bose mu bihugu byose yo bakeneye icyo basaba barabigaragaza cyamwe barabara gabo rero ingene yakigwa ibyo bintu akenshi arawusanga bice bijamwo abapfa n'ibindi ibyo rero nivyo umuntu adashobora gushigikira no kuvuga uburyo bw'uko abantu bashikiriza ibyumviye ni byiza yuko umuntu abumve kandi umuntu ahindaje mu ibarabara kuko izindi nzira zose zanse
nico nari nabajije kare mbiga inzira zose zanse aho harashika nyine aho mushaka kujaye bamwe n'ibyo bavuze ati ibyo ntibishoboka
turafise impamvu twabivuze gutyo urabona urinze uja mu ibarabara wawishushanije n'abanye politiki ari nacyo gituma hahora haca
muradutunga ntidushoboye kubandanya kino kiganiro kuko ari inkuru yihuta idushikiriye ubunyene ibiro bikoreramwo igisata kijeje gutunganya amatongo mu gisagara cha Bujumbura Ecosate biherereye muri quartier Rohero ni commune Mukaza vyadutsemwo umuriro kugira ino saha ntiharamenyekana neza ivyo bavyahononekariye tuko turarondera abavugizi n'abategetsi mu gipolisi hamwe n'abajeje gukinga imiriro mu gisagara cha Bujumbura kirango bagira ico batubwira muraza kuba hagufi ya maradio yanyu turaza kubabwira uko bizo bavyifashe mu makuru yacu ari imbere akwirirwe no ngahaduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara ncute bakunzi mwebwe mwariko muratwumviriza vyimva mutima tubashimire cane gose kukanya mwafashe ko kutwumviriza bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye harimo Diane Ndonsi ariko aradushikiriza kino kiganiro mudashoboye guheza ariko tuzohera heza ku munsi wa kabiri uza bakoze nabandi badufashije gutunganya ikiganiro wanyu mu ntara muri bo harimo Innocent Kimenyi na ingenieur Linus bari mu buhinga bw'ivyuma na Lidiane ni nahazwe ndabipfurize kururanirwa mu banyu no mu vyanyu muragira Imana.